ari na washyize hamwe ibi biganiro mukomeza kugira ibihe byiza.
Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kirwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mu 2020 kuri FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru Wista tuwa kaurungu, radio ya chubewa kaurungu.com. Mwili weneza njuti mwese na mwe wakonzi vila juu iju uja Amerika. Mwilikumu na Federike Mwundikije. Ikaze mwese mkiga niro, dusangire jambo.
Dusangire jambo.
Dusangire jambo.
Dusangire jambo.
Garuka ku ngingo ubushikiranganje bujejwe intwaro hagati hamwe n'umutekano mu Burundi bwafashe yo kwima ishyirahamwe Collectif des Victimes et Survivants du Génocide yumvikana na 1992 uruhushya rwo gukoresha inama mu ntara zitandukanye z'igihugu. Abaserukira iryo shyirahamwe bashaka gusigura no kwerekana ku bwicanyi bukabije bwabaye muri uyu mwaka bukwiye kwitwa ihonyabwoko. Frederic Nzeyimana ari mu washinze iryo shyirahamwe yagize icyo avuga kuri iyo ngingo.
Mu kwishyura neza ikibazo nuhera kumenyesha igituma twari twandikiye umushikiranganji w'intwaro yo hagati. Nkuru nani twitiriye izina mu rurimi rw'Igifaransa Collectif International des Survivants et Victimes du Génocide Hutu de 1972 au Burundi avant et après, bwemeje ko Uganda guzi ngigiza miryango bwabaye ku ntwaro ya Michel Micombero kuva kwa 1992 ko bwari ihonyabwoko genocide mu rurimi rw'Igifaransa mu ntumbero yo kugwanya akarengane mu Burundi n'akageso kabi ko kudaha inkozi z'ibibi. Twari twasabye uruhushya mu nzira yo gushyigikira politiki y'umukuru w'igihugu wa cacu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yubahutse agatangaza ka mukuru w'igihugu ko ata butungane ataterambere na rimwe rishoboka mu gihugu cy'u Burundi.
Ariko
politiki uruhande rwacu kaba yari yadushimishije ku rwego twipfuza kubyumvisha igihugu cyose intara zose z'igihugu n'amakomine yose.
Ariko muravuze ko bwicanyi mushaka kubwita ihonyabwoko, ariko murazi ko ishyirahamwe mpuzabakungu ari ryo rifata ingingo gihweje biba byashitse mu gihugu. Ishyirahamwe mpuzabakungu ntirafata iyo ngingo, mwebwe niho mushaka ko ryitwa ihonyabwoko.
Mu by'ukuri konferensi twagomba kugira ahanini kwari ugushikiriza aho urunani rwacu ruhagaze kuri icyo nyine ku Buganda guzikiza miryango bwabaye 2020 nko ku mugambwe sa Banyafurizi wabigize ubwa mbere agahombo ku gihugu n'abanyagihugu igihe cyose igihonyabwoko ritaremezwa, ubwa kabiri inyungu nyinshi igihugu cyibuza na cyane cyane ingire nyabonyabwoko ryemejweho bakanyamuneza kenshi mu ngo nyinshi zo mu ntara zose zo mu Burundi zakozwe ko inshuro n'inshuro nk'igihonyabwoko mu kwicirwa ababo bamwe abavyeyi abandi bavukanye mu kunyagwa amatongo n'amatungo abishwe bari bafise mu kugigwa impunzi bakakurira mu buhungiro kugeza n'uyu munsi. Intwaro cumi zikaba zarakurikiranye kuva 2020 kugeza n'uyu munsi atanimwe irije ifata umwanzuro wo gusubiza agateka izo nzirakarengane ngo ibuzurize kuri izo ngorane zose ihonyabwoko ndikiza miryango ya 2020 ryabashitsemo. Hejuru y'ibyo abayikoze akaba atantwaro n'imwe mu zakurikiye yigeze igerageza no kubatera kabuye kandi yiyita intwaro isumwe intwaro z'amajyambere cyangwa intwaro za demokarasi.
None aho ubushikiranganje bwanjye iyo ngingo aho bubimiye urwo ruhushya gukoresha amanama ikintu mugiye gukora ni ikihe?
Ubwa mbere nta n'umwe muri twe bwari yiteze yuko ubushikiranganje buza kutwemera ko ibyo twagomba gukora kuri twebwe byari byiza ku bw'igihugu kandi kwari uko nyine gufasha umugwi severe muri ibyo bagomba no uko dufasha. Maze gusoma ikete ry'umushikiranganje mu mpande zose je navuye ndabikenguruka kuko naciye ngira nti iyo mana ivuye hehe ni nk'uko umushikiranganje yaba yishuye avuga ati nabumvise timurira gusema ahubwo nk'inge ndabafashe nanje ati ntimwirirwe murata umwanya reka ibyo mwagomba gushikiriza ndabibakorere. Aca yandika amatwitter ahomeka ko aho twari twanditse ibyiyumviro nyamukuru twagomba gushikiriza abirungikira u Burundi nisiyo sivyo kwe ja rushimishije kini cha rushimishije nuko yaciye hakopi umugwi nyene CVR uwo nawo nyene akabariwe twari twagomba kubwira inyungu zirimo mu kwemeza ihonya bwoko hamwe binyarutse n'agahombo k'igihugu no kubanyagihugu igihe cyose ihonya bwoko itaremezwa kuko igihugu kirahomba cyane
ariko mushikana nze imana hariho abantu bavuga ko kwama abarundi bari kwasubira inyuma ikabaraba ubwicanyi butandukanye bwabaye muhe bitandukanye bishobora gutuma abarundi basubiranamwo aho kugira ngo babandanye bungu bumwe aho mwe bimuhavuga kwiye
icyo tubivuga ko nuko uko kutemeza ihonya bwoko ryabaye mu 2022 nibyo bishobora gutanga ibyo nyene abantu bavuga ngo nibyo biba hamwe ritemejwe mu isanzwe biramaze kuba iyo biravugwa neza mu nama mpuzamakunguro niba arabivuze na hano muri Canada mu isanzwe ihonya bwoko ahantu ho baravuga bati ahantu hose habaye ihonya bwoko rikaba ritigeze rihanwa ntaterambere na rimwe rishoboka muri icyo gihugu arivyo muramuba muri rw'igifaransa bavuga bati un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre ngo bitewe bitebuke riragaruka kandi mu Burundi riramaze kugaruka inshuro nyinshi niryo ryagarutse 1988 niryo ryagarutse mu byantega marangara kuri twebwe niryo ryagarutse 1993 inyuma y'urupfu yo kwica umukuru w'igihugu yari yatowe mu cyo ndadaye niryo byagarutse mu 1995 ku ishuri mu bigo by'ishuri kaminuza gihe hitwa abanyeshuri b'abahutu bicwa n'abagenzi babo b'abatutsi akaba ari navyo ubiravye neza byari bigiye kuba mu 2015 igihe hari abitwaza yuko byari by'amamanda ya mbere cyangwa ya gatatu iyo muhisi nyinshi na Petero Nkurunziza
ariko
twa twabibonye yuko byari ibyo nyine biko biragaruka
ariko ariho neho ubundi bwicanyi abantu bashobora kuvuga ko bwahiga ubwoko bw'abatutsi bw'abaye mu Rwanda ivyo vyo murabishira mu migambi yanyu kugira ngo mushikirize ivyo bibazo vyo bwicanyi nabwo nyene
uko twebwe tubisigura twishimikije uburyo inama mpuzamakungu ONU yo mu 1998 isigura ingene vyitwa ihonya bwoko ubwikorane vyagiye biba mu Burundi bwa mbere ihonya bwoko rikorwa na leta ubwa mbere cya mbere nico zo kuraba mbega ni leta yabikoze ari leta niya ku byo 2022 ni leta ya micombero twe tuvuga ko yari yiganjemo abatutsi b'abahima uvuze ko abaye muri ico gihe ntiyishwe gusa abahutu harishwe n'abatutsi canke hari abagore benshi bari barongowe n'abagabo b'abahutu nabo nyine bishwe riga nawe nyine abo bagore nka Rosa Mukanda yahoze yarakozwe ko n'ihonya bwoko ryahiga abahutu n'ubwo ari umututsi kazi w'umunyarwanda kazi ugarutse mu 1993 bavuga ko harabaye icegeranyo c'inama mpuzamakungu one kivuga ko habaye ihonya bwoko ry'abatutsi icyo cegeranyo naragisomye cose kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa nyuma nta hamwe bwa mbere bavuga ibyo bintu icegeranyo kivuga gutya ngo ubwa mbere nta namwe twigeze turonka umuntu w'umuhutu n'umwe tubaza ibyo twanditse byose twabibajije umwe w'abatutsi aribo baza batubwira ngo abafrudewu abahutu ngo nibo bagize ihonya bwoko mugaca kibazo gica kigaruka ihonya bwoko rikorwa n'amaleta ikibazo mu 1993 ninde yarakuri leta ruza nshobora kwishyura ngo bari abahutu kwica kwe twari tugifise leta iyo nyene yishe umukuru w'igihugu ikaba ari ifise igisoda kitarana cangwa cari igisoda c'abatutsi ahanini ubwire ukagumiza mu nsiguro y'ihonya bwoko 1993 nibyo hari abatutsi bishwe mugatwebwe ku ruhande rwacu tuvuga yuko nabo bishwe muri rya honya bwoko gikurikiza rihava rigahitana n'abatutsi kubera bitigeze rihanwa bitebe bitebuke biragaruka abo bihitana ni be nabo nyine nk'uko 1993
ubushikiranganji bujejwe intwaro hagati bwavuze ko ibibazo nk'ivyo bikwiye gukemurwa cyangwa gushikirizwa n'umurwi w'igihugu ujejwe kunywanisha abarundi no kurekuriranira aho muhavuga ko ikimwe
ibyo ni nk'icyumviro kuva kera kwebwe umugwi wacu gitangura uw'abacika cumu kuva bagishyiraho na CVR nicyo cyumviro nyamuko twagumye tuvuga ariko CVR tuzoyifasha kandi twagumye tubisaba kuyifasha kandi twarayifashije mugabo umwanya wose CVR imaze yagumye igomba kudukumira ngo nuko twebwe twihutisha igikorwa cy'ugusaba yuko nyaboko yemezwa n'ingoga mu kwezi kwa gatatu twararonse kete ry'umushikiranganji wa mbere adushimira yuko dufasha cyane muri ico gikorwa nyene adusaba ati mu dutabara mukagenda mukafashije na severe mukatubwiye nyine tubigira jewe nk'userukiro nani narandikiye perezida wa severe ubwanje ikete ryo kumusaba gukora ibyo nyine umushikiranganji wa mbere yari yadusabye bisa n'ibi umushikiranganji we n'ubaje hagati yadusabye hanyuma perezida wa severe aradutera agere kuri iyo kete ngo ndakurikira ibyo wanca kugira agenda yiwe kandi ko kuri agenda yiwe atabye ukwemeza iho nyabwoko arashikako icyo rero mu icyo gihe niho mu kwa gatandatu inama nkemuzamateka yarategekanije ibiganiro bisa n'ibyo twari twasabye severe gukoresha icyo gihe by'ukuraba yuko by'ukuri ibyemezo bikwiye yuko iho nyabwoko ko ibyabaye mu 2022 hariho nyabwoko icyo gihe twebwe baradushiramo turafasha turatanga ibyemezo byose dufise n'umugu wa severe n'uwo wari uri ibyo biganiro byabirongowe n'uwahoze ari umukuru w'igihugu perezidansi mbese ntibandunganya havamwo ko atankeka nimwe kandi ibyo bivugwa n'abahutu n'abatutsi ko atankeka ko ibyabaye mu 2022 atarindi izina ndetse iho nyabwoko ryabaye ku bahutu rikorwa n'indwara ya micombero yongera anasaba yuko leta yo kwigora ikaryemeza imbere y'impera z'uyu mwaka atangaje cyane kubona perezida wa severe ubu nyine muri iri yenga ikinyamakuru iwacu caragahaye ikiganiro mukuru wa severe baramubaza icyo kibazo yuko kuri we yimba yibaza yuko ibyabaye mu 2022 ko bamwe bavuga ko ariho nyabwoko ku bahutu weho wibaza ko ari iki yishuye avuga ko gushika n'uyu munsi ko turavuga umugwi wa severe nta na kimwe urageza utohoza kibwira ko ryariho nyabwoko niko byanditse nkubwa bivugwa n'abandi
mu Burundi nkuko mubizi mushya ntahenze imana harabaye ubwicanyi butandukanye eka barundi baracanyemo akatari gake ku bwanyu eka no kuryo shyirahamwe ryanyu ikintu cyo tuma barundi banyusubira kunywana n'iki mu majabo make cyane rwose munsi y'umunota
ikintu cyo tuma barundi banisha mu gifaransa bavuga ngo peuple construire la paix sur des fausses communes igushiko ukaba ukuri kutamenyekanye ubutungane bukore ura n'abantu bakoze amahonya bwoko nta buryo na bumwe ushobora kunywanisha imigwi y'abarundi uko ari itanu ni ukuvuga abahutu abaganwa abatutsi abahima abatwa iyo migwi iryohonya bwoko rikaba ritarahanwa nta buryo na bumwe ko nacyo ushobora kuba ufise bubakira ko gishobora gutuma wumvikanisha ahantu igihugu usanga ibipfuriro fose commune zirenga 5,000 harimo abantu barenga 10,000 ntabwo namwe ushobora kubakira ubumwe kuri abo bantu baryani gutyo icyo kintu kitabanje kuva mu nzira un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre ibyo niko abandi babikora niko byakozwe mu Rwanda niko byakozwe ku ibonyabwoko ry'abayahudi niko byakozwe ku ibonyabwoko ry'abaarmenye nije barikora akora hano muri Canada ku ibonyabwoko ryakorewe imvukira z'abahindi zo muri Canada ubundi sizinga nabwo nyene bwategezwa gukora uko ahandi hose babikora iyo niyo nyinshi ushobora gutanga ugomba kubaka amahoro arama n'umwumvikano hagati y'abanyagihugu ategerezwa guhera kuri izo ngaruka mbi za kahise kari arimo ingaruka z'amaho nyabwoko cyane cyane iho nyabwoko ryabaye mu 2022 ikorwa na leta micombero yari yiganjemo abahima bo mu ntara kama ya Bututu.
Professeur Frederic Nzeyimana murakoze cyane rwose ku kanya mu hariradio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe.
Tukivuga kandi kuri iyo nyingo ishyirahamwe ase jenoside cirimoso rivugira abatutsi bagandaguye mu 1993 naryo nyine ryaragize icyo rivuga kuri iyo nyishu y'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati. Ni mu kiganiro twagiranye na Emmanuel Nkurunziza ariserukira mu gihugu cya Canada.
Ego koko twarabikurikiranye icyo ubwo twagiye imbere na mbere novuga ni ingene twari tuzi kandi tubona twihweza ingene iryo shyirahamwe rya Collectif Hutu de 1972 ikora n'ijya ntwari ya CNDD-FDD kuko si ubwa mbere turi gishimba twe twari twanditse ko turabazi ibikorwa bakora n'abasitora tubaza barishinze tuba twihweza ibyo bakora twari twabonye yuko ari abasasigira mu mugambi wa leta CNDD-FDD yo gusoza abanyabwoko CNDD-FDD yakoreye abatutsi igihe yashingwa n'umugambi w'abanyasoviyeti. Icyo twagivuze hano biribonekeza mu mwaka w'2017 mukwezi kwa kane tariki 26 batinganye amasezerano mu kinyegero niyo politiki nyene hanyuma twe turi ko turavuga atazenzo twarabukobwe twese ko kuzi ko mukora muri ko mukora ya migambi ya leta yo gufitira mu kwezi kwa kane turi bukeye kabiri bitungo barasubiranye mu haha rero no mu kiryande ku tariki 12 zo kwicana mu mwaka wa 2018 mushikangaje uyu ngenda na gufasha kuri nayo makuru arandikiye yo collective ababwira yuko ahagaritse ibyo bakorana ariko urumva kuko bituma amaso umusore tubandutse yuko ari umukenyero nk'uko dusanzwe tubibona nuko kuri ubu iryo shyirahamwe nk'uko byibonekeje iyo bari ariko rikora ibikorwa bihava rivuga iby'iyo leta yohava ishyira mu ngiro mu nyuma muri wa mugambi witunga nko kunywanisha abarundi ariko tumaze kwerekana byiza by'indanga n'ibyemezo yuko ari uwo kwikungwakaza kuko kumwe bw'abahutu mu kugerageza mu rundi ruhande gufobya kuzimanganya imwe bishoboka aho baherekane ubonye ko byakorewe abatutsi mu 1993 2022 utyo rero umuntu yihweza ibikorwa mu Burundi bijyanye no kurwanya nyabwoko no kumvikanisha abarundi twarabonye yuko ku ruhande rumwe koko umega bararengeje iryo shyirahamwe kuko umuntu asabwa gukora ibikorwa mu gihugu cyitwa bisa amategeko batigeza kurekurira ariko
inama nk'izo ni inama namwe mushobora kwifuza gutunganya mu Burundi mu ku ruhande rwanyu gushyiramwe
nk'uko nayo ndabivuga icyifuzo cya collectif cyo 1972 kigeshora ku cyifuzo cya ategemeje kigeshira mu komite gute kuko twebwe dufite umugambi wo kuva kera wo kurwanya iyo nyabwoko tutarazi urikora kandi turazuba ntanu muri collectif ingene bavuga ngo bariko baharanira kugondera ubutungane bw'ibyashikiye abahutu barikundwa kaza cyane mbere bakanakorana naho ibereye yariyatse niyo ntwaro yari yakora ibyo nyabwoko by'abahutu wumva rero igihe batugura ibiganiro mu Burundi twebwe ntitwohigana kuko n'ibintu nadushoboke kuko mwarabonye nk'ejo bundi twafite kuja kunamira abana baturiwe mu kigendo bazira ko abatutsi leta ikintu yavuze ni iterasoni ivuga ngo twebwe turenga abantu 10 ukubera ngo twanduzanya korona ariko ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bagiye kunamira ndatema icyo bagiye kunamira umugano wo guha gasore ukamenga korona ni hafi jenoside ukamenga nta bifate gukira niko twese tuvuga tuti nubwo tuzi uburenganzira bwo kugira ibiganiro bwo kugira ibikorwa rekudwa n'amategeko n'ibwirizwa shingiro tuba tuzi yuko ariho umwana n'ikintu nk'uko byarezwe mu kigo turababwira tuti nibyo twemeza turabona yuko ibintu barayirenganije ariko kubera tuzi dufite ibyemezo by'ingene bahita bakora n'abasendana ngo ukamenga abasubiranye twebwe twibaza yuko atari ku biri na gatonya
hari abatari bake mushyirantare Emmanuel Nkurunziza batumva igituma incabwe nk'izo barundi ziri mu mashyirahamwe yanyu n'ishyirahamwe n'iryo rindi shyirahamwe batavuga co kimwe ku byerekeye ubwicanyi bukabije bwagiye buraba mu Burundi ni kuki ayo mashyirahamwe atashaka kuja hamwe ngo asabe ko abantu bose bagize uruhara umuntu ataravye ubwoko bwabo bakubitwe intambwe gahanga ku ruhara bo barakoze muri ivyo za
kuko nk'uko mubivuze womenga abarundi b'incabwe ngo hari icyo batarenge icyo abantu bavuga ngo cyo bibagira nuko abarundi nk'abandi bose ni kuvuga bavuka mu Burundi bafise ibyaba babaye ko n'ibyo bakoze icyo bataniye ko nka mu mugwi muvuze wa collectif 1972 twavyibuka icyo twaraderekanye ibyemewe yuko basasirira intwaro ya kugira nyabwoko by'abatutsi ku ruhande rwacu twebwe turwanya nyabwoko uwurikorerwa we twarasabye kuva kera niyo uwo mwaka 1972 iyo collectif 1972 yishimikiza twasabye tutikurikiza izo nations unies yavuze mu 1996 igihe yapfuye icyegeranyo cyerekana yuko hakozwe iho nyabwoko ihamo abatutsi kuko yari yashyizemo ingingo ivuga iti dusabye yuko dushinze yuko hoba umugwi utohoza ku bya 1972 igihe rero iyo leta rero iyo mu bagirizwa iva mu bakozi b'igihugu bya 2002 ari icyishinga inkozere umugwi witwa mama wanjye wo kubitohoza no kurekurira mu nyuma urumva ni nkwawe uri nta bucurubanza nta bucurubanza nta wimene igihugu twebwe rero nubwo umwenda ngo nabize batagomba kumvikana nta kuntu uwuvugira bicanyi bitwaza ngo bari kubutegetsi agomba gufata ubonye bwoko bakoze yuvuga rumwe cyangwa yuvuga kumwe n'uvugira abarundi bahamwe bagapfa guhona bazi ko bakora abatutsi nubwo umwanya wo kwivuga neza tubitombo tuzi kandi twemeza kandi tubabazwa nuko muri iryo nyabwoko ryagomba kumara abatutsi hari abahutu n'isinzi bahakuye nako ukurundi bakivuga ntibatubonye nkubi irabici tubwira mu mabasi umutukunzi ajana
kwagirizanya cyangwa gutuma na urutoki si ibintu bishobora kuba mishura kwa intambamye muco gikorwa muri kumuvuga cyo kurabira hamwe ivyabaye umuntu akabibona uko vyabaye atisunze ishira hamwe cyangwa ubwo karimo ikintu cyo korwa kubganya umushya ntahe Emmanuel nkunzira kugira ngo abarundi bose babone kimwe ivyabaye mu Burundi eka bashe n'imbere umutima wo kurekuriranira eka n'umutima wo gusaba ko ubwicanyi bwo hagarara ubutegisubira inyuma uko bwikiki kubganya
nibyo kuko biravyomega gutuma n'urutoki nize birinda ariko si kobi kuko reka tubende bishimangire kuko nibyo bitumye umenga abantu barahanganye kandi bitwa ko bavuga bimwe nubwo ari aba bashyikirije muti gute ubugingo bizwi yuko urundi twabona CNDD-FDD yashinzwe na Frode Frode mu 1996 ishira mu ntumwa kungona ikerekana yuko ari yateguye gufasha mu ngiro y'abanyabwoko bya hatwe mara batuzi mu 1996 Frode ikaba ikoresha imigambi n'abayishinzwe rwabo uyu muhari tuzi bitwa ubu bagombye kumara abatutsi 1920 Imana igakinga igihe rero umuntu ahagaze akavuga n'ibyemezo bitanditswe n'abarundi bitanditswe n'abanyamahanga aterekana yuko uwo mugambo twari uno munsi uva mu yakozeho nyabwoko ubwo 1920 nta kuntu rero yoca yitwa ngo n'ugutuma n'urutoki mwe dushobora kunywa tutavuze ukuri kuvuga ukuri naho ni kwita ikintu cyo kintu kwitumva cyangwa ushinzwe ibyumviro by'abanyabwoko ukwari ntituba dukeneye kudindiza cyangwa kumara amakari abo twita ko duhanga ko twe ntitubanye igice bya politiki niho abakabiri bagomba kuvuga mu kuvuga ngo nshaka bwenge ngo tuvuge rumwe cyangwa ngo byo gutuma n'urutuki n'ibibi iki ni kimwe bita langage politiki mo correct ni ukugomba kuvuga uwuyengeza nk'uko umenga muri ko muharira amagaburanya mu nkamwanya ya politiki bahora bagiye twebwe tuserukira abazize ubwoko bwabo cyangwa abantu onye wagiye ubwoko bwabo nta kuntu twaca tuvuga ngo imigambi yitwaje ibirwanisho kandi hari imihari yabisinye ikavuga tuti mwica abatutsi umwe mwishe nk'abatanu kugira ngo ngira isohore tatu mirongo irindwi na z'uko kwezi kw'icumi na rimwe mirongo icyenda na kane mu itanu rya bivuga ati umuntu umwe wo kwica abatutsi batanu kandi ntitwasubira ku rero twebwe tubikunze ku rutoki tuba turi ko tuhangana n'ubwoko tuba turi ko tuvuga bya bindi by'uko uwuja gupfa indwara yirata
hari abakunda kurega ishyirahamwe kolektif ry'abahitanywe n'ubwo bwicanyi bwo mu gihe mu kimwe n'amajanca ya 2020 abo bantu bakagiriza kandi n'ishyirahamwe ryanyu ase jenoside ko bidafasha mu gikorwa cyo kurekuriranira aho muhavuga kwijya
tuma nimba canke nimba arabivuga gutyo reka mbanze mvuge ibyo nzi bitura batwebwe n'ishyirahamwe kirimoso yemeje kurwanya abanyabwoko twebwe kubera nk'uko mukandi ko ndabivuga kandi uko natinyuka ariko mpaguruka mbuga twebwe kubera tuzi tuvuga ibyo twiboneye n'amaso yacu bigakubuka amasohoza n'ishyirahamwe mpuzamakungu byerekana yuko CNDD-FDD twari uno munsi yakozeho nyabwoko yasinyaniye amasezerano yo kumara abatutsi mu Burundi no mu Rwanda ikiganiro kiraka ca Nasiyonzi ni igihumbi magana cumi na mirongo icyenda n'umunani agakwego amajana abiri na mirongo irindwi n'ibindi byarerekanye yuko yasinyaniye amasezerano na ECFA igihe rero twe tubuze gutyo ndetse tuba dutuma urutoka abantu batwara kubera batwara cyangwa se ubutegetsi tuba turi ko twibutse yuko mu Burundi ariko haba ibintu asanganywe byabonetse bitashikirizwa kubona hano igihe rero bishyitse agacabyitwaza ngo ni ba bandi ngo bahange impamvu kubera ari nk'uko tudatabana ibyo ni bimwe by'ubu tukatadutorera ariko ku rundi ruhande uvuze ngo bagiriza ariyo ashyirahamwe nka tegeko kolekitifu tudasobanutse byose twebwe turimo muri ibyo twe twama tubwira uko biri ariko akariho karaba vugwa umwe mwamura yako none nko mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu igihe abantu bari kubatira ibyatsi amatora yabaye mu Burundi ariko aramara abantu barabara abantu bahunze iyo kolekitifu ikandikira ubwo icyo gihe ngo turabakeje ngo turabatukuza ngo udutumire mu kwimikwa mu biro byo kubimika aho noneho umuntu agaca avuga ngo tumanye intoki cyangwa ngo nukoresherane twebwe rero kuvuga ko ari ku ruhande ko batakunda ubundi bwoko gusa no kubera twe twemeza yuko udashobora kuvuga umwicanyi cyangwa ubwicanyi bwakoze utavuze uwabukoze bashami cyane yari ahe amatungo akadondorwa neza n'ishyirahamwe mpuzamakungu ataho ryikamye cyangwa twa severi igizwe n'abahemba niyo mpamvu nini yageze ku rwego rw'inyabwoko
Mushya ntahe Emmanuel Nkurunziza mbega umurwi severe ujejwe kunywanisha abarundi n'umurwi ku bwanyu mubona ko uzoshobora kurangura amabanga ujejwe
murakoze neza kuri icyo kibazo muti severe hari uno munsi umuntu udashobora kurangura amabanga yo kunywanisha abarundi abantu nambabaza reka nijya ntwari hari ibyo ushobora kunywanisha abarundi kuri twabivuze none munsi tugomba tubisubiremo ibiriko biraba mu Burundi na gahomera abantu nta namwe iboneka ku isi nicyo gituma n'ubu n'abantu bemenga bagiye ko n'urubuni ko mu isi yose nta muntu yagize iyo nyabwoko yahawe ubutegetsi naho byo bugende gutyo nta kuntu yosubira kuba ari we azenzwa gutohoza ibyo yagirizwa nyamubwiwe ibyo mu gifaransa nimwe bita conflit d'interest noneho bishyitse rero na wa muntu yashimye ugacuza ukora tubona yuko ari uwo gusatira ya ntwara nakundi namba twatwifuke nuko ibikobwa nkirizo kuba kugira ngo wandi ariko nta kimwe namaze kumva none yuko umwana bose uretse abashigikiye niyo ntwaro igomba kwikubaka kutuza kibagize ibyakorewe amategeko abatutsi
muri ko muvuga Emmanuel Nkurunziza ko bari ku butegetsi muri iki gihe bagirizwa ubwicanyi muribaza ko amakungu ashobora kwemera ko abantu muvuga ko bakoze jenoside bafata igihugu akaba aribo bakirongora
murakoze neza ndabaha inzandiko zitatu za Nations Unies umugambo utwara mu Burundi no munsi wa 2025 witwa CNDD-FDD tariki 24 z'ukwezi kwa gatanu 2025 ibukavu muri Zaire bico gihe Nations Unies yakoze icegeranyo yerekana ko kuri iryo tariki CNDD-FDD yasinyiranye amasezerano na ECFA hasinye CNDD-FDD na Vice President hasinye na General de Brigade Christian Kabirizo wa ECFA bumvikane yuko bafatanye mu bwami kugira ngo bakore icyo bita ngo ni liberation totale de la nation bahutu iyo ni amasezerano bakusinyiranye yakozwe na Nations Unies yakozwe na Chili munsi yakozwe na Mali ubwa kabiri CNDD-FDD yashyizwe n'umugambi usaba na FDD ikintu byanditswe mu Sustainable Care ayandikira gushyikiriza amazi mukuru wa Repubulika mu Burundi mu 2025 yiregura kuba ariko bakurikirana yuko bakoze inzu yitwa Rwanda Jamboti twawushinze muri biro politiki ya FDD nk'uko icumi na rimwe kuri Club de Vacances ati ntimukurikirane FDD ya wenyine rero murakurikirana biro politiki ya FDD noneganya kubahwa tumenyeshamakuru iyo FDD Nations Unies irimo 2022 yizuka umunani yasohoye icegeranyo cya nyuma cyerekana yuko umugambi usabanya FDD wateguye gushyira mu ngiro ubonye bwo gukora abatutsi biri muri ingingo y'amajana 183 amajana 185 gushyira mu majana 196 itegeye cyane na Nations Unies na Chilimo yakakuye ibintu ni FBA gimana cyo mu cyana cyana ko ni gashinga amajana 382 none ngaho bisubira kwitwa gute yuko ari kwagira ibihari
mukanya gatoye cyane rwose turetse ayo maraporo uri kuravuga wewe ku bwanyu uravye biri ko yaba mu Burundi murabona ko ari ubwicanyi bubandanya
ubwicanyi bubandanya twebwe nti uko tubayeho ntituri abantu bahuguza mbaga twebwe ntitwari hejuru dushosha kazya kurenganya no kwica umuntu kamwe kamwe guhiga abakoze mu gisirikare cya leta bitwa ko abatutsi ku bwinshi nibyo ntibaba bica abantu ku byinshi ariko ako karenganyo ko gupima gutora umuntu kamwe kamwe birabaho n'uno munsi ariko twumviriza ikiganiro cy'ishyira hamwe rikwanya agatya ka muntu y'igiteka batanga izina ku muntu bicanyi rero nubwo utavaye ku murindi munininya urumva yuko bikihari kandi twe nk'uko tubiri duhora tubibona baratokeza bari mu makambi yabaterwa izabo mu gihugu aho batumesha cyangwa izabo guhora mu kandi nahe igihe tuzi yuko bari bamwe bacika ku ishuri muri kimwe n'abantu tukaba twarasubiye kwibutsa yuko kenshi musanga nk'abahoze mu gisirikare cya kenshi cyangwa se abantu bashyigikiye kubera muri iyo gifuza cyagize muri iyo gifuza nubwo abantu benshi baba ariko barishwa umwumva ko uwo mugambi wa kamwe kamwe ubandanye
mu gusozera nashaka utamure cyane rwose igihe bavuga ko intwaro ihari ari intwaro ya FDD murazi ko iyo migambwe ibiri itandukanye muri iki gihe
turizi cyane FDD na CNDD-FDD kubera imbo za politiki kubera ababipfa n'ababisangiye koko byarashyitse barasubiranamo ariko reka tubisubiremo ibasaba ya FDD iba CNDD-FDD nta n'umwe yahakanye cyangwa yohera kubihakana yuko atari biro politiki ya FDD mu 1993 ku 11 kuko muri iki gihe tujyanitse n'uwari mu kigo cy'ishinga cy'amateka mu Burundi yashinze CNDD-FDD bishyitse rero uno munsi akaba bishyize batumvikana n'abasenderi bonyine ubwabo ntibumvikana none batwanye cyangwa batumvikane na Sabanya FDD duca bihita bihindura yuko Sabanya FDD yakoze ubwanyu bwo kwanyuma CNDD-FDD kibandaje nibyo gukora imigambi ibiri ni kuba iyo bitumvikana bitumvikana ibyo ntacyo bihindura ku byaha bakoze ariko biba ku karanga tubagiriza natwe tukabagira twerekanye ishami mpuzamakungu ni ko bakoze impamya bwoko ibyo rero by'uko ari imigambi bitanye ntacyo bifuza
mu kanya gatoya cyane rwose murafite kizere ko abarundi bazote baba akanama rimwe ikaba kashira ku ruhande ikibazo cy'amoko benshi bavuga ko ta naho gihagaze mu kanya gatoya cyane rwose
ego cyane igihe tutaba dufite icyizere ntitwa tubandanye ibikorwa byacu byo kwibutsa no kumurikira abagomba kumwe amaso amakungu na FDD na CNDD-FDD ikoresha gusa icyo dutandukanya ni uko twebwe tuzi kandi twemeza yuko atawimena igihutu Uburundi bukirondowe n'abakozi b'abanyabwoko ari nabo bade n'umugugu tuhoza nta kumva zo kwigira buronka ngo rucanze gutunganisha kunywa ibyo tuhoza ariko kuko iyaba ryo kazi harimo abanyamahanga iyaba amatohoza yakoze kujya byari byanumvika ariko na bimwe byari gushobora kuvuka ubwa kera byari kuko n'abanyamahanga babanza barunye uno munsi bene twagirizwe iho nyabwo ni bari kubara kwa masere twebwe rero kubera tutatumwizero turizera yuko bizokera mu kabizo mugabo ntibizoshoboka hagitwara abagenzi iho nyabwo hakitwara abatuhuza abagenzi nabo bene twagirizwe
Nkurunziza Emanuela umunyamaga mukuru w'ishyirahamwe ase genocide chiri muso murakoze cyane rwose ku kanyamahaye radio ijwi ry'Amerika ndabashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi mugire amahoro n'umunsi mwiza
dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.